Iyi ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni isaha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Nshuti mwese mu duteze amatwi mwamutse neza. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Neza mwese nshuti muduteza amatwi ne Eugenia Mukankuso basuhuza ntiyo bagezaho amakuru. Abanyasiriya 1,000,000 bataye ingo zabo i Aleppo hejo kwa gatanu berekeza muri Turukiya mu gihe Uburusiya bwakajije ibitero byabwo by'indege mu majyaruguru ya Siriya ku mitwe y'abarwanyi igerageza guhirika ingoma ya Bashar al-Assad. Umuryango w'ubutabazi w'Abanyaturukiya uvuga ko impunzi 50,000 zageze ku mupaka wa Siriya na Turukiya nubwo Ankara yavuze ko aho zinjiriraga yahafunze ngo ariko ntibyari byasobanutse niba hari uri bwemererwe kwinjira. Uwo muryango wavuze ko urimo gukora inkambi y'amahema hafi y'umupaka wa Siriya aho izo mpunzi zaba zihengetse by'igihe gito. Turukiya yamaze kwakira impunzi z'Abanyasiriya zirenga 2,000,000 igice kuva intambara itangiye yo muri Siriya hashize imyaka hafi 5. Turukiya rero yavuze ko izindi mpunzi zibarirwa mu 1,000,000 ubu zirimo kugenda zisatira umupaka wayo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu majyepfo ya Taiwan habaye umutingito w'isi wari ku gipimo cya gatandatu n'ibice 4. Ibitangazamakuru bivuga ko inyubako nyinshi zasenyutse mu mujyi wa Tainam harimo amazu abantu bari bacumbitsemo. Nta makuru yahise atangazwa kuba bahise bahasiga ubuzima. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikurikiranira hafi iby'imitingito byavuze ko umutingito wabereye mu birometero hafi 10 munsi y'ubutaka mu birometero bigera kuri 31 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Tainan, umujyi utuwe n'abantu hafi 2,000,000. Taiwan ikunze kwibasirwa n'imitingito. Abategetsi muri Somalia baravuga ko umutwe w'abarwanyi ba Kiisilamu Al-Shabaab hariwo wari inyuma y'igitero cya bombe bigaragara ko cyateguwe ku ndege y'ubucuruzi. Icyo gitero cyahitanye umuntu umwe. Icyo gisasu cyapfumuye uruhande rw'indege. Abategetsi bakeka ko uwahitanywe n'iyo ndege yanyuze muri icyo cyuho mbere yuko umudereva ageza iyo ndege ku butaka igihe gito imaze guhaguruka ku kibuga cy'indege i Mogadishu ku wa kabiri. Nta wundi muntu mu bandi bagenzi 74 bari muri iyo ndege y'isosiyete Dalo Airlines yari yerekeje i Djibouti wakomeretse. Umutwe w'intagondwa wa Kiisilamu Al-Shabaab warayibigaruriye umujyi wa Marka uri mu majyepfo ya Somalia. Abahatuye hejo kwa gatanu nibo babyivugiye nyuma y'uko ingabo za Afurika Yunze Ubumwe zihavuye. Umwe muri abo baturage yavuze ko inyeshyamba zari zifite intwaro zashinze ibendera rya Al-Shabaab ku kigo cya polisi y'uwo mujyi wo ku nkombe ari naho hari icyicaro gikuru cy'ubuyobozi. Al-Shabaab yigaruriye aho hantu umunsi umwe nyuma y'uko ingabo za Somalia n'abapolisi bari bari aho Marka bahavuye. Ni umujyi uri mu birometero 70 uvuye majyepfo mu rwa mukuru Mogadishu. Intumwa za ONU muri Mali zivuga ko ingabo za ONU n'iza Mali zabohoje ikigo cya polisi i Timbuktu cyari cyafashwe n'abagabye igitero batazwi mu gitondo cy'ejo kwa gatanu. Umuvugizi w'izo ntumwa za ONU Olivier Salgado avuga ko imirwano yahagaze kandi ko ingabo zishinzwe umutekano zasatse ako karere zireba niba nta bisasu biturika bihari. Perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yatangaje ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye mu bice byinshi by'icyaro kubera amapfa akomeye yatumye abarenga 1/4 cy'abaturage batagira ibiribwa bihagije. Mu itangazo ry'ejo kwa gatanu guverinoma yavuze ko amapfa yatejwe ku ruhande rumwe n'ibihe byabaye bibi kandi ko byatumye 26% by'abaturage bakenera imfashanyo y'ibiribwa. Abanenga perezida wa Zimbabwe bo banamagana amavugurura y'ubutaka hataravuzweho rumwe yashyizeho mu mwaka 2000 havuga ko byongereye ibibazo by'ubukungu bw'igihugu bikanabugabanya. Inayirobi muri Kenya abashoferi b'amatagisi barinubira ko Uber irimo kubahombya. Ubwo ni uburyo bwo gutwara abagenzi buzwi ku izina rya Uber bwatangiye gukoreshwa mu rwa mukuru wa Kenya mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize wa 2015. Abo bashoferi b'amatagisi bavuga ko ubwo buryo butuma ibiciro bigabanuka kandi ko barimo gutakaza ibyashara. Abanyamatagisi kwa gatatu basabye guverinoma ya Kenya guhagarika Uber, serivisi yamamaye i Nairobi kubera ko ihendutse. Kwa gatatu abashoferi b'amatagisi bahaye guverinoma iminsi 7 ngo yakuye Uber i Nairobi.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Ndabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugukama maraso ku bakenyezi bibungenze bigira ingaruka mbi ku magara yabo hamwe no kukibondo bibungenze. Icya kabiri cy'abakenyezi bibungenga nibo babangamirwa nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Ifungurwa zitarimo ivyunyunyu bikwiye ni intandaro nyamukuru ituma umukenyezi azihereza yibungenze akama amaraso. Abo mu miryango ikenye nibo bageramirwa cyane nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu OMS ribandanya ribivuga. Amareta abwirizwa gukora amasekeza yo gutanga icunyunyu cya fer ngereza amaraso ku bakenyezi bibungenze n'abatibungenze. Itangwa gico cunyunyu hamwe n'imiti y'inzoka mu gihugu cha Vietnam mu mwaka wa 2011 byatumye ibitigiri by'abafisi ingorane y'ugukama amaraso bigabanuka ku bice 48% mu kiringo cy'umwaka umwe gusa nk'uko biri mu cegeranyo cishiramwe OMS cyo mu mwaka wa 2011. Ibintu vyunyugwa kandi nuko ibice 15% by'abakenyezi ku isi bifise umugwi w'amaraso rhesus negatif. Uwo nawo urabinkwezi y'amarere kugukama amaraso kuwibungenze kibondo gifise umugwi w'amaraso rhesus positif nk'uko ikinyamakuru cyo mu Faransa officielle perinatalité kibivuga. Mu Burundi abakenyezi bibungenze barakarigwa n'ingorane yo gukama amaraso bivuye ku ngwara ya malaria. Ingaruka bamwe muri bo barahitanwa n'imbanyi mu gihe cyo kwibaruka nk'uko biri mu cigwa cyakozwe n'umugambi w'irondoka rijenye n'amagara meza wo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kira cy'uyu munsi turabira hamwe ibijanye no gukama amaraso ku bakenyezi bibungenze. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro n'umunezero kuri jewe kubashikiriza kino kiganiro nongeye kubaha ikaze. Gutangura ikiganiro cacu nyizina tega matwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo kumugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Kuri micro y'ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye ku bakenyezi bibungenze kugira ntibashikigwe n'ingorane yo gukama amaraso. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Bo zabarakora nyine udukogwa tutavunanye cyane tutaruhisha.
Borondera ibifungurwa bituma bigwiza amaraso umushinga ntahe yogerageza kubimuronsa nimba ari bisaba amahera ari bisaba uburyo byose akabimuronsa.
Leta irafise uruhara gose kubera niyo shingiro y'imiryango yashobora kubafasha gashira amahera akwiye mu bintu by'indimo bashobore kurima ibyo bintu by'imboga kuza bararonka batarinze baratanga amahera menshi cyane.
Bagashaka kuza barasigurira abakenyezi bibungeze yuko boshobora kuza barafungura imboga cyane ko si benshi bafise ubumenyi bijanye n'ivyo onye.
Carondera ingaburo y'ubuzima udusombe injanga utuyobe agaheza rero utwo tuntu adusekuye akadufungura amaraso ntakama.
Iko byara ku rugero umwana ukamucutsa amaze nk'imyaka 5 kugira ngo wewe ugire ubuzima bumeze neza uri nyina w'umwana.
Yafungura isombe lengalenga imikubi amatunda
hategezwa kuja kwa muganga kuko hari igihe hashobora kugira amaraso makenya kuvyiyumvira abafise bituma vyankayo kafungura nk'utwo kurya
kandi hageze igihe cyo kwibaruka akaja kwa muganga kuko n'ivyamugora baca bamwongerera
haje aragi ibintu nk'ibizumpu akajya nyine ikintu tumeze neza kugira atagira amaraso.
Ugufungura neza ni ngira kamaro ku bakenyezi bibungenze. Ivyunyunyu biri mu mfungurwa umuvyeyi aba yafunguye nivyo bifasha ikibondo kini mu mbanyi kuronka amaraso. Umuvyeyi yo kwihereza indya zigwiriye mu imboga nk'ipinari, isombe, inyama zitukura kandi zihiye neza tudasize inyuma ivyamwa nk'uko ishiramwe mpuzamakungu gita imfungurwa ku isi FAO ribihanura. Vyongeye uwibungenze yo kwirinda gufata imiti imwe igabanya ububabare nka aspirin kuko uwo muti ushobora gutuma amaraso agabanuka nk'uko bihanurwa n'ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS. Kugira twumve neza ibijanye n'ingorane zijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze, reka mugenzanje ala ivira nkunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje muri commune Rumonge y'intara ya Rumonge.
Ugukama amaraso ku bakenyezi bamwe bamwe bibungenze kwama kwibonekeje mu ntara ya Rumonge. Imvo nuko abenshi bama bafashwe n'ingwara ya malaria igatuma batagira akayabagu ko gufungura nkuko Beatrice se bukuru avyemeza. Iyo ikaba inkurikizi yo gusinzikara ku magara yabo. Twatohoje ko bata ibiro hamwe no kuguma badahwa ico bafunguye cyose nkuko vyashikiye Bernadette Amani aba muri quartier Swahili. Ukuvyimba maguru hamwe no kuzungurirwa bitavana ko n'izindi ngaruka zashikiye Anezi Manirambona twasanze agwariye ku bitaro bikuru vyo mu gisagara ca Rumonge. Akatari gake abakenye zi ntibashobora kurokora amagara y'ikibondo bibungenze bivuye ku ngaruka zikomeye zo gukama amaraso. Anezi Manirambona aratubwira uko vyamugendeye.
Ndababara kubera nakore yubusa uko narahonye ico narondura se ico naronse ngisa myinda naca ntagura kuvyimba amaguru acabantwara kuri centre du centre niho nacangira iyi ngorane yo gukorora inda bace bantera amaraso.
Uko ibintu biri vyunyugwa nuko umuce munini w'abakenyezi bibungenze batitwararika gufungura neza. Aha twovuga nk'ibijanye n'imboga canke ivyamwa hamwe n'ibindi bifungurwa vyongereza amaraso nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge zivyemeza. Akarorero ni Mariamu Nahimana yemeza ko afise inda akenshi afungura rimwe ku munsi. Iyo ikaba inkurikizi yuko igihe cyose yibungenze agira ingorane zo gukama amaraso nk'uko uyo mufasoni w'imyaka 29 abandanya yongerako. Ni vyiza ko ababanyi bo kwama bitanaho mu kibano na cane cane mu gushigikira abakenyezi bafise imbanyi badafise ico bafungura. Ako kamo gategwa na Christine Nduwimana afise imbanyi ya mezinzwi.
Ababanyi na bene urabona sewe nsaba ko boja baramfasha nk'ibintu bisobora kongerereje amaraso nyene kugira mbeho neza.
Ukwitura amavuriro hakiri kare k'umukenyezi afise amaraso make kurashobora gutuma agira amagara meza. Francine Ndikuriyo twasanze ku bitaro bikuru vyo mu Rumonge arashima intambwe ageze ko kuvaho abaganga bamukurikiraniye. Kubw'uyo mukenyezi aba ku gacimbiri vumbi iyo databarizwa ku gihe niyo bayakiriho. Ivyo abivuga afatiye kuko yaguma ayamira ubwenge nabwo bukagenda umwanya uri hagati y'iminota biri n'itatu. Ukudafungura indya zongereza amaraso kenshi kurava ku bukene buri mu miryango. Uko niko Mariam Kimana aba muri quartier Swahili atubwira.
Kubera ubutakira amagara yo kuza kurima urabona nk'iyi watsi twe twimenyereye ntibidusaba amahera turagenda mu mwanga tukaha ibinyani ubupfune nabwo nibwo twisoromera tugahura tugaca tuguma dukenye tukaburira asiyo tukabura bimwe byinziza amaraso.
Abavyeyi baridoga ko bafata ingendo ndende mu kwitura amavuriro. Ivyo bikunyugwa n'imisozi miremire taborohereza mu kwiyunguruza nk'uko inkuru dukura mu ntara y'ubuvuzi ya Rumonge zivyemeza. Ico baciza nuko umukenyezi akimenya ko yasamye imbanyi yoca atangura gukurikiranwa n'abaganga. Dutega amatwi muganga Jerome Sinkibashikako arongoye ibitaro bikuru vyo mu ntara ya Rumonge.
Abo benshi tukunda kubona bakunda kuza kuraba abavuzi bafise nk'imbanyi maze atandatu twahimiriza abavyeyi ko boba bashika hakiri kare gupimisha imbanyi kugira ngo umuganga azoguma mukurikirana gushikaho azokwibaruka.
Itegekanywa ry'uburyo bwiharije bwo gufasha kugaburirira mu bitaro abakenyezi banaho nikora bibungenze bakamya maraso nakamugategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruonyanganda sida.
Gukoresha ibipimo mu gihe umukenyezi yibungenze vyofasha mu kumukingira ingaruka mbi hamwe no kukibondo yibungenze. Ivyo vyofasha abaganga kubona hakiri kare ko umuvyeyi atangorane y'ikama ry'amaraso afise nk'uko bivugwa n'abashakashatsi mu vy'amagara y'abantu. Ku ruhande rw'amareta yokwamana ntaryo ahimiriza abanyagihugu ibijanye no kugira isuku kugira abagwanya indwara zikomoka ku nzoka zo mu nda nka ankylostome isanzwe ituma umuntu akama amaraso. Ikindi amareta yotegura imigambi ijanye no kugabanya ubukene. Ivyo vyofasha abanyagihugu ugo gufungura neza nk'uko bihanurwa n'amashiramwe mpuzamakungu nka FAO na OMS. Ivyo vyoheza bikagabanya ibitigiri vy'abavyeyi n'ibibondo bapfa bitewe no gukama amaraso nk'uko bibandanya bihanurwa nayo mashiramwe mpuzamakungu. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze, umviriza ikiyago dusangira na muganga Jean-Claude Ndikumasabo arongoye intara y'ubuvuzi ya Rumonge aganira na mugenza je Alain Yves Irankunda.
Muganga Jean-Claude Ndikumasabo ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Ko tubona yuko hari abakenyezi benshi usanga mbere bava mu muryango ibayabaye na mugambe mufise uko nk'abakenyezi bari kumbanyi mushobora kuzamura bagaburira mu bitaro kugira ngo nibashagura n'izongorane zo gukama maraso.
Uwo mugambi ndibaza atawuriho ariko ibijanye no kugaburira abakenyezi hariho ubushanje bujejwe burimo n'ubworozi bwa leta kama buri ko burigisha abene gihugu kufungura neza. Ntara y'iwacu kirafise imigambi ijejo kugwanya indwara ziva ku gufungura nabi kurima no kongera kabigisha no gufungura neza.
Muti rero abakenyezi bo kwijukira gukora mwene iyo migambi na cyane cyane mbere yuko mbibungenga
yoba umugambi w'urugo rwose oja hamwe kugira abumbikane canke byaba ibyo kurondoka janye n'amagara meza kuko niyo umukenyezi asanye imbanyi kenshi ayine bituma amaraso yiwe taba menshi cyane mu gihe yibungenze.
Hari abakenyezi bitura amavuriro batevye bibungenze murafata umwanya mukabaza neza baremesha kiyago uko ivyamagara abantu vyifashe na cane cane nko gutabariza mwana w'abakenyezi bagira ugukama amaraso bafise imbanyi bari iwabo mu miryango.
Ibije n'amagara y'abantu no guhoza ko dufise umugambi yuko umukenyezi wese ategereza kuza kwipimisha kwa muganga agisama imbanyi tukaje dusaba ko baremesha kiyago aho aherereye abazi umukenyezi wese afise imbanyi akamenya neza ko yibarukiye no kwa muganga hanyuma kongera kanamukurikirana inyuma yibarutse ashobore kuza kwipimisha nyuma yaho ibarutse cyo twita consultation postnatal. Turacyabiraba kuko imitumba ihanamye cyane muremesha kiyago aho ari umwe bakaba babiri. Ibibazo byinshi bibera mu kibano ugasanga abantu bagiye gufata ingingo yo kujya kwa muganga ari uko batevye.
Imwe nizo ngo zituma abakenyezi bakama amaraso ari zimwe mu zituma abakenyezi n'abana bahaburira ubuzima mufate mu buzima bwo mu ntara ari giki coshigwa ku uburyo bwinshi kugira ngo mushore kuzitira namwe yuko ibonekeza mwe nizo mpfu.
Uretse kukura amaraso hariho ukwibarukira mu nzira cyangwa kibakira muhira cyangwa akaza kwibaruka batevye ambulance uyihamagaye irashobora kumara umwanya ugasanga umuntu yatevye. Ariko mugabo ni uguhimiriza kugira ngo umukenyezi wese ibarukire kwa muganga kuko biri muri kimwe kigabanya impfu.
Muganga ndabakenguruki.
Murakoze.
Ari caremwe saje inyuma arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi nico kiyaga dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza akaririmbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbwe na Ngabire.
Sagihe imana yarema umukenyezi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyiza.
Twibutse abariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye n'ikama ry'amaraso ku bakenyezi bibungenze. Gwaruka, gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura. Mbaza ndakwishura.
Abakenyezi benshi bafise inda bakunda kukama amaraso atana ingwara baba bafise mwasigurira ivyari byo
abakenyezi benshi barakunda gukama amaraso muri kijya kiringo baba bibungenze kubera kya kibondo kiri mu mbanyi nta handi hantu cigaburira atari mu byo umuvyeyi yafise cane cane ku mezi ane uduga kugira akure asaba byinshi ni kubona rero abakenyezi muri ico kiringo bakunda kugira ikibazo kuko batajya neza canke baba bafise ikindi kintu gituma wa mwana gakwega byose agaheza agatuma umuvyeyi akamamaraso
mbaza ndakwishura
ingaruka nizihe ku mukenyezi atwarinda akakamamaraso
ubwa mbere ni gutahura cane gose burya inkurikizi yuko kamamaraso ku bavyeyi bibungenze kenshi nibibondo bivuga hatageze hama n'ikindi kintu cibonekeza nuko kenshi bakunda no kubyara abana batafise ibiro bikwiriye rero ugasanga byatewe nuko nyina atarafise amaraso akwiriye ugasanga rero niho bapfuye kenshi bakunda gupfa umuvyeyi yabashikanye so kuvuga rero yuko umuvyeyi wese adafise amaraso akwiriye umwana waca mupfira munda oya nukumenya ubwo ko bavyara abana batageze canke bafise ibiro bidakwiriye yibonekeje yuko abana kenshi badaheza ngo bakure neza ugasanga barahitanywe n'ivyo bintu
mbaza ndakwishura
iyo mugoye afise imbanyi hari ibintu yoshobora kujya agira ntago makwara kuri
umuvyeyi yibungenzi baramusaba yuko afungura ibibereye cyane cyane kwiyumvira yuko atari wenyine agaburira babiri kugira ashobore kumeregwa neza cyane cyane bakamugira gwize kugifungurwa zirimo imboga irengarenga ivyamwa bigwiza umuntu aronka amaraso akwiriye
atangi nyoni kubyuka agatangi nyenyeri itwararika ubuzima
gwaruka turashishikara n'ubunyene muganga Anita Munyana arishura ku bibazo mwamutuye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo mbaza ndakwishura
umukenyezi yokora iki imbere yuko atwarinda
araheza kegera umuganga bakayaga na cane cane wa muganga ahora mwitaho afise imbanyi bakayaga ageza akamutegura ari mu vyafungura kandi kintu ca kabiri ashobora kumusha ku binini byongereza amaraso niyo mbanya yisame yamaze kuronka akarusho ntaheze ngo asinzikare amagara hakirikare
mbaza ndakwishura
hari igihe usanga n'abakobwa badatwaye inda bakunda gukama amaraso ibyo byose byo babivahuke
birashika cane gose yuko umwigeme ashobora gukama amaraso kumvo zitandukanye rero muri ico gihe niho bisabwa yuko bamusuzuma cane gose bakarondera igituma aya maraso akama mu mubiri kuko murumva yuko abandi babivuye ku mbanyi yibungenze
mbaza ndakwishura
hari n'igihe umuntu agwara igihe kinini ugasanga umuntu aciye akama amaraso nkaguma nibaza ico bivaga
arashobora kugwara bikamwankira ko afungura nta n'umwe atazi yuko kugira umubiri wacu wiyubake biva ku byo twafunguye za ngaburo zitandukanye zikenewe mu mubiri kugira imibiri yacu yiyubake ibyo byose abibuze mwumva yuko ari ibintu byumvikana yuko ashobora gukama amaraso
isuka mu kuboko kw'iburyo umwana mu mugongo
ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo mbaza ndakwishura
umuntu aba yakamya amaraso ashobora gukira atamiti bamuhaye
byose ni urukurikirane wa muganga asanzwe amukurikirana kurera imbanyi hari ikiringo cyo gutuma ibipimo umugore agisama inyuma y'amezi atatu inyuma y'amezi atandatu no mu minsi ya nyuma y'imbanyi rero ivyo byose agiye arabikurikiza nk'uko muganga yamubwiye nkankeka yuko umuganga ambwiye ati shishikara gufungura uku canke oya birakwiye ko twongereza ko n'imiti kugira kwa rugero rw'amaraso yo mu mubiri ruduge
mbaza ndakwishura
ninafise ingwane zo gukama amaraso ntangura kumyoka amaboko n'amaguru byavuye koke
wewe wibajije yuko uko gukama amaraso wabihaye isano no kumyoka ku mubiri no kuraba umuntu akamya amaraso arumva yuko afite imbaraga nkeya bizunguzungu arumva yuko bya bikorwa bya misiyose aho aragira nta kibibasha ugasanga nivyo bimutumye mbere yirukira kwa muganga ugasanga niho bamenye nuko afite ikibazo c'amaraso rero uko kumyoka ku mubiri asho kwa indi ngwara yahuriranye nuko kuntu ukamya amaraso ariko nta sano noha izo ngwara zibiri
Mbaza ndakwishura.
Na manubwo bakunze kugumana ngorane ukama maraso. Kuko narigeze kugira isanganya barantera ayo wundi mu mpano yiki.
Mumva yuko mwagize isanganya kandi isanganya ikomeye yari ikenewe yuko bakongereza amaraso. Bagize neza cyane gose. Ko gukama amaraso kwahuriranye n'isanganya wagize kandi birakunda kwibonekeza. Icyo no gusaba cyo nuko Uguma wikurikirana ukawumeze neza aho ntibikenewe no kuvuga yuko abaganga bakwakiriye bakwitayeho baragufasha kugira ugumane amagara meza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu aha yugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo umukenyezi ikoreye amahanga kangabire Jamba banywanyi bacu Innocent yatwandikiye abaza ati niyihe misi umwigeme avuye mu butinyanka adasama imbanyi agize imibonano mpuzabitsina muganga munyana twishurira uyu munywanyi Innocent
Innocent burya bavuga yuko umukobwa atanguye ca kiringo ciwe umunsi wa mbere agiye mu butinyanka umara imisi itatu canke indwi biva ku mwigeme wariwe wese kuko birahinduka hama guhera ku misi 10 gushika ku misi 15 ni gihe bita agasamo kandi ni gihe gihinduka cane gose ku mukenyezi umwe kandi gitandukanye ku bakenyezi bose muri rusange umwe wese afite igihe cyo cagasamo rero inyuma y'imisi 15-16 uduga mu bisanzwe ni gihe iyo ataba yasanye abarindiye gusubira mu mutinya nka ngo ikindi kiringo gitangure
Turashimiye umunyonyi wacu Innocent twizera ko inyishu ahawe na muganga zigize ico zimufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti akanyoni mwayaze naho kajya ntukamena umutwe bikubwiye iki.
Wowe ufise nk'ibikuremereye, wowe ufise nk'ingorane kuvyigumizamo yuko cyo kugirira nabi ni byiza yuko ari nk'umugenzi ukabimubwira nyene kugira nyene akaraba nk'intererano yo gufasha kugira ubivemo.
Bikubwiye iki?
Umwibutsa ushatse kuvuga iyo wagiraniye ucuti n'umuntu ntibuhere gucyo nyene ngo bugende amazima yongo konyene.
Bikubwiye iki?
Umuntu uzi yuko mwagendanye mwakundanye mwasangiye hamwe birafasha cyane uzi yuko yakugiriye kibi si byiza yuko umusubize kibi kukindi naho umugiriye kibi nuhereza ko
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingorane y'ugukama amaraso ku bakenyezi bibungenze. Nshimiye Alain Yves Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira kutugira twandikire ku buhinga ngurukana bumenyi kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kuri 68 23 78 71 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri mikro ngani kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro nkabanda bike banuye naho butaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.